Emwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Turabamukije nshuti turi kumwe kuri micro muri kumwe na Fidel Niyongabo n'umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Intambara hagati ya Israel n'umugwi Hamas irabandanya kwiha inkumbi. Iyo ngwano iriko irahungabanya umutekano mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi na kuri yaho. Hari amakenga ko iyo ntambara ishobora gukwiragira muri ako karere. Igihugu cya Iran caragabishije ko kidashobora kubandanya kireza amaboko hamwe Israel itohagarika ibitero ibandanya gukora mu ntara ya Gaza. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Iran, Hossein Amir Abdollahian, ku munsi w'Imana urangiye yatangaje ko Israel idahagaritse idatevye ivyo yise ivyaha vy'agahomirawunwa niho nyabwoko iriko ikora mu ntara ya Gaza ko ibintu ivyari vyose bishobora gushika umwanya wari wo wose. Yatangaje kandi ko bishobora gutuma haba inkurikizi zikomeye cyane mu karere kose ko mu buseruko bwo hagati bw'isi. Ni mu gihe ejo ku Imana habaye inama y'ibihugu vy'abarabu i Cairo mu Misiri yiyamirije ibitero Israel ibandanya gukora mu ntara ya Gaza. Nta cyumvikanywe ko kiboneka mu ntumbero yo guhagarika intambara hagati ya Israel n'umugwi Hamas. Nyuma y'indwi zibiri intambara yahitanye abantu ibihumbi n'ibihumbi ku mpande zombi zitana mu mitwe ikageramira abanyagihugu imiliyoni 2,300,000 baba mu ntara ya Gaza yadutse. N'izihe ngaruka intambara hagati ya Israel n'umugwi Hamas ishobora kugira ku vyerekeye umutekano mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi no ku banyagihugu baba muri ako karere? Nivyo tuvuga mu kiganiro muri Isanga. Twatumiye Fred Ngoga Gateretse, umuhanuzi wa komiseri w'urwego rw'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ujejwe amahoro n'umutekano ari yagize abiba ku mugwa mukuru wa Ethiopia. Twatumiye kandi Rumumba Ildefonse, umumenyesha butumwa, akongera akaba akurikiranira hafi ibyerekeye politiki ari Bujumbura mu Burundi. Batumire, ndabaramukije.
Amahoro Fidel Niyongabo.
Bugihe iyi ntambara ibandanya kwiha inkumbi hagati ya Israel na Hamas, iyi ntambara ni intambara imaze igihe. Ibibazo hagati ya Israel n'abanyapalestina ni ibibazo byatangwe hazi igihe kirekire kuva Israel ishingwa mu mwaka w'igihumbi amajana 1948. Izereke iyo ntambara ni kuki itigera irangira iguma ibandanya? Ntangurire kuri ambasadeur Fred Ngoga.
Murakoze kudutumira no kuduha ijambo. Nibaza yuko iyi ntambara igituma imaze igihe kirekire cyane rwose ni kumvo muvuga nka zibiri. Iya mbere ni imvo iva ko kudashaka bw'ibihugu bikomakomeye kugira ngo iki kibazo gitoregwe inyishu. Ni ikibazo kimaze imyaka 70 irenga, kandi abantu birirwa barasemera bavuga bati hakeneye ko haba ibihugu bibiri bibana kandi bikabana mu mahoro. Mugabo byaba bigorana kugira ngo babitorere inyishu. Urumva harabuze kudashaka nk'ibihugu bikomakomeye kugira ngo bishobore kuremera, niko navuga igihugu cya Israel no kuremera n'abo muri Palestine kugira ngo bashobore kumvikana. Ikindi kigira kabiri ni ibibazo yuko gihambaye n'uko abantu benshi bakunda kutabishyira ko ingufu cyane. Mugabo ubiraje no ku isi hose nyine bimeze, ni ikintu cyerekeye idini. Iyo hagiye mu idini mu bibazo ibintu biragorana kandi bigakomera. Rero urumva ni ibintu bigoye cyane rwose. Hanyuma rero ikindi kigira gatatu, navuga yuko ari akarenganyo kahabaye, mwese kumumenga ararenganye ubacusanga rero ntibyoshye ko abantu bahuzwa bumvikana mugabo ndovuga yuko baragerageje cyane gose harabaye n'ibyo bumvikanye mugabo ubuhaki haza leta rero ndovuga yuko ari leta igoye cyane gose muri Israel igatuma rero ibintu bigorana hanyuma no kuvugisha n'ukuri no muri Palestine harabaye gucanamwo haravuka hariho icyo gihe fata irongowe na Abu Mazen ariwe Muhammad Abbas hanyuma havuka za Hamas zirabiyonkora ko kandi nazo nyine zitorosha ibiganiro so novuga yuko hariho ingingo ibintu byinshi byatumye ibintu bijya bidatora umuti
murakoze nawe Lumumba Ildefonse muvuye ariko aravuga gateretse yavuze ko ari mu bintu byinshi nk'ivyerekeye idini ivyerekeye kahise politike ivyerekeye ubwoko muri ako karere kubijanye n'idini nkaba ariko aratwumviriza wowe wasigurira gato igituma iryo dini rifite uruhara rukomeye muri iyo ntambara hagati ya Israel n'Abanyapalestina
iby'idini bamwe urazi ko Abanyapalestina benshi biganjijwemo cyane idini rya Islam hanyuma Abanyisirayeli nabo benshi bari mu idini ry'Igiheburayo ariko hariho n'ayandi madini mato mato ahari ariko ikibazo nyamu turete icyo kibazo cy'amadini bien sûr usanga batabona ibintu cyo kimwe ariko ikibazo nyamukuru ni ikibazo cy'ubutaka ikibazo cy'ubutaka Abanyepalestini bavuga ko ari bo banyene hajya ahantu Abanyisirayeli nabo bakavuga ko hajya ahantu bahawe n'Imana imbere yuko bangara ariko tugiye kuraba ikibazo nyamukuru kiri kuri nduze nibande banyene kariya karere ka Isiraeli na Palestine kariya karere katanguye kubamwo abo bitabakanane abanyekanani hanyuma imana yemerera buriya kariya karere urubyaro rwa Aburahamu urubyaro rwa Aburahamu rurateba rurahegukira ariko nabo barigera barangazwa ku mvo zo kutubaha imana imana irareka ko abaroma n'abandi babatera bakabangaza naho rero wavuze ko abanyepalestine barasuba barahagaruka aribo bakomoka ku ntuze nyabenshi bavuga ko aribo bakomoka kuri bari abanyekanani ba kera hanyuma bamaze kugaruka abanyisirayeli niho basubiye kugaruka mu 48 mu 1948 rero hari ikibazo ni abanyepalestine bavuga ngo ahantu ni wacu abanyisirayeli bakavuga ati ni wacu kuko twahawe n'Imana icyo nicyo kibazo gihari rero
Ambassador Fred Ngoga gateretse aravuze afatiye ku vyerekeye idini ko izo mpande zibiri zihanganye muri kajya karere zihiyitirira nkuko bari kuri abivuga ukavuga ko muri iyo ntambara impande zitera ahubwo zidadaza zitera zi abari hagati na hagati bo kumvikanya impande zo fashije kumvikana atari zubu nkuko ari kuri abivuga ku bayoboye Israel canka umugwi Hamas witwa ko ari wo uri muri iyo ntambara ikomeye ku ruhande rw'Abanyapalestina mu gihe izo mpande ziguma zidadaza atakumvikana kuri hagati iyo ntambara ubona izotahira he Allo ambassadeur Fred
Oui murakoze cyane gute ku mijambo nibaza yuko isi yose iraraje makenga n'iyi ntambara n'uno bantu karorero tubwe nka Afrika nkatwe nka Afrika hariho ingaruka mu bya politiki ni kuvuga yuko nk'uburabye nko ku mugabane wa Afrika si bose babyumva cyo kimwe ku cyo cyo cya Israel aho bamwe bashigikiye leta ya Israel abandi bagashigikira leta ya Palestine umva rero byashobora no kuducanishamwo ku mugabane wa Afrika ikindi gira kabiri ni kugerekeye umutekano urashobora no guhungabana muri Afrika nagenda bibutse yuko Afrika bugifatanye n'ibihugu byo muri kajya karere hanyuma kandi abantu bakabona yuko hariho idini imwe iri kuyatotezwa kandi ugasanga bigize n'ingaruka ku by'umutekano bibi cyane rwose muri Afurika ahantu babwira yuko ibihugu byinshi byo ku mugabane wa Afrika byamaze no gufata n'ingamba zo kugira ngo zishobore gukingira n'ibintu n'ingaruka mbi z'umutekano zaba ziba. Umva n'ikintu gikomakomeye kigira gatatu nacyo ni kubyerekeye ubutunzi. Nari rya Afurika yari maze iminsi ifite ingorane zerekeye ibibazo by'igitoro, urabye nko mu bihugu byinshi bya Afurika ibitoro byaraduze, amaleta nakishyiramo amafaranga yo kugira ngo agabanye ibiciro. Ubu rero byari byatewe n'intambara ya Ukraine, ubu rero hagiyemo n'ibihinye byo muri by'imiti by'akarere, urabona yuko ni bishobora kubandanya bibara nabi, amagwa asanga nabyo birateye n'ibihagarara muri Afurika. Mugabo muri rusange novuga yuko ikintu cya mbere nibaza cyoba cyaronekaye ku isi ni ukuntu mu cyongereza bita double standard, sinzi ukuntu bivuga mu kirundi,
kudafata nk'impande, kudazifata kumwe, kuzifata mu buryo butandukanye,
gufata impande mu buryo butandukanye badasoneye amategeko mpuzamakungu yerekeye iby'intambara. Urabona uno munsi baravuga bati kurikiza amategeko y'intambara ngaha, hama ariko hageze ku bandi ukamenya ntibibaraba. Urumva rero nazo yuko ibyo nabyo nyine bizoteshuka kibi, cyane cyane nko mu ishyirahamwe Nations Unies n'ahandi. Urumva rero ni ibibazo bikomakomeye aho tugiye mu bihe hari impande zibiri, abazoba bashyigikiye abo muri Israel, abazoba bashyigikiye abanyepalestine. Urumva rero n'ingaruka ku mugabane wa Afurika cyane cyane.
Murakoze, tuza ku mirongo ya telefone dufise Nitanga Simon, uratwumva?
Yego, murakoze, ndakumva neza.
Duteye aka muri he?
Mu Rwanda, mu majyepfo.
Ufise icyumviro shikiriza ikibazo ubaza abatumire?
Naracyagura. Rero ndagira ngo mbaze abatumirwa. Ese izi ntambara turebe kubona ziri gusa naho zitangira zizira mu gihe kimwe, ubwabyo kuba ziri kuzira mu gihe kimwe ubu ngubu urebye nta karere k'isi gasa naho gati.
Alo Simon, twamutakaje ku murongo wa telefone. Leta zunze ubumwe za Amerika muri iki gihe ziriko zisaba Israel kubangira ku vyerekeye ibitero vyo ku butaka vy'inteko zacu ziriko zitegurira kwinjira muri Gaza. Amerika ikavuga ko Israel yoba irabangiriye kugira ngo bashobore kubandanya baganira ku vyerekeye kurekura abantu bagizwe imbohe. Ivyo mubona Israel ari ibintu izokumviriza ko izotega amatwi Amerika? Ndababaze Rumumba.
Burya ibivugwa muri politike ibivugwa n'abapolitisiye si ibyo kumbure biba biko birarondegwa. Abanyisirayeli bavuga hariho principe bafise ko umunyisirayeli umwe yapfuye hategerezwa gupfa igihumbi cy'abamwishe. Twebwe rero turibaza yuko abanyisirayeli bari mu gikorwa cyo kwihora, reka mvuge gutyo, cyo kwihora. Ariko kandi biranashoboka yuko biriya bitero bya Hamas abantu abasesenguzi benshi baravuga yuko birimo amahinyu seya Mossad y'abanyisirayeli bafise abatasi benshi mu ntuzenya muri ahantu hose, nta kuntu bijya bitero kumbure bitari kumenyekana. Ikindi narumvise amakuru yuko ubutasi bwa Egiputa imbere yuko kiya gitero kiba bavertishije babwiye abanyisirayeli ko ari ibitero byimirije kuhaba. None byagenze gute kugira ngo abanyisirayeli babace mu byawe? Birashoboka nibyo, mugabo kenshi na kenshi intambara zikunze kuba habaye imbarutso. Biranashoboka ko hari ikindi kintu cyoba kiko kirarondegwa muri iyo ntambara ya Israeli na Hamas. Kumbure reka turabe uko bizogenda mugabo jewe sinibaza ko ibyo abanyamerika bari ko barasaba Israel izo byubahiriza kuko hariho inkumbero bafise kubwo gusambura Hamasi cyanke no kwigarura uburere bumwe bumwe bari bahaye Palestine hejuru ya ntuzenya ya bande do Gaza na Cisjordanie.
Murakoze ntivuguruzwa Fiston ari ku murongo wa telefone batwumva.
Ego ndabumva cyane.
Uduteye kamuri he Fiston?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Ufise kibazo baza batumire kimvuro shikirizo bishikirize.
Ego kitiyumviro fite n'ikibazo.
Mubishikirize?
Kibazo fite nashaka kugira mbaze se buriya nka turaduce twa Gaza se buriya Gaza zaguma mu biganza bya Hamasi cyangwa se zahita yomekwa kuri Israel. Kindi kiyumviro njye numva mfite ku ruhande rwanjye ni ukuvuga ngo ese iriya ntambara yakwiye kuduhangayikisha nkatwe nk'Abanyafurika, twakwiye kuyitaho umwanya, byakwiye kugenda gute mu gihe natwe muri Afurika dufite ibibazo byinshi nko muri Sudani y'Epfo abantu barimo barapfa ariko isi yanze kubyitaho cyangwa se babirengeje amaso. Hano hakurya mu baturanyi bacu hari ibibazo byinshi cyane bitandukanye ariko isi ntago ishaka kubitekereza irebe ukuntu bariya abantu b'abatutsi babahohoterwa cyangwa se babimwe uburenganzira bw'icyumviro cya nkibaza nise ubu nkatwe nka Afurika twakwiye cyangwa se abaturage ba Afurika twakwiye gufata umwanya dutekereza ku bya Israel na Hamas cyangwa se n'ibindi n'ibindi. Ese twebwe ijwi ryacu ryari rizamuka gute kugira ngo n'ibihugu byacu nimba nka Sudani bari kuyisenya, niba Afurika nta kintu bishaka kugira ngo ibimenye ahubwo bakita cyane ku bibazo byo mu mahanga kandi buri mwe nawe mwafite n'ubushobozi bwo kubyikemurira. Icyo ni nk'icyumviro cyanjye ariko nkongera nkamibaza ntise urabira bice bizasubira kuri Palestina cyangwa se bizahita byomekwa kuri Israel burundu. Murakoze,
ndabashimiye cyane.
Ego
mumwishure ambassadeur Fred.
Murakoze cyane gose, nako ndamwumviriza arafite ibibazo bikoma byiza cyane kandi bikomeye. Nagenda mvuge ibintu bibiri. Icya mbere ni ukuvuga yuko iriya Hamas niyo iyobora Gaza. Hama ikibazo abantu benshi ariko baribaza uno munsi bavuga bati none Israel niyagenda igasenya Hamas ninde azoca arongora hajya nitajya karere bico bigenda gute? Hariho ibyo bari kuba bariyumvira yuko hariho ibihugu bibanyi by'Abarabu byoja hamwe kumburira akazana n'inteko zigaca zija ngaho onye zikaza cumira umutekano umwanya Israel zoba yavuyeyo kuko Israel ishaka kuja gusenya Hamas nibyo bashaka kuja gukora nikajya karere mugabo nta wuzi nyine abandi bantu ingene ninde nzushaha ahayobora ibyo genda gute? Hari ibibazo byinshi. Ikindi kigira kabiri nacyo ni uko mu banyepalestina muri bo nyine nta matora yahabaye kugira ngo batore inzego zabo. Nibaze ko azogera aho bagomba kugira amatora kugira ngo abantu bitore imirongo zabo zizora zibaserukira. Ubunye barashwayaguritse bari mu bice byinshi ko ntibumvikana ingene bayobora urwo rugamba rwo kwikukira. Ikindi nobabwira ni uko uko gutwana muri bo byaragizemo uruhare n'ibihugu bimwe bimwe na Israel yabigizemo n'uruhare nk'uko bamwe bahora babivuga kugira ngo yibaza yuko ishoboye gukomeza Hamas hanyuma igafata bagatuma fata igihugu na Abu Mazen ariwe Muhammad Abbas bagatuma badakomera yibaza yuko ari byo byoborohera mugabo munyuma barabonye yuko bakiba byarisata. Hanyuma ikindi nacyo nagira mvuge kuri Afurika, yego muri Afurika twafite ingorane nyinshi kandi nibyo abantu benshi muri Afurika barashavuye kuko urabona ko amafunga atitaho ibibazo biri muri Afurika cyo kimwe nk'uko itaho iby'abandi. Mugabo nkatwe nk'Abanyafurika ntibitubuza kuronka icyo tuvuze kujya ku isi, ntibitubuza kuronka icyo tuvuze kwa Afurika kuko tubishaka tutabishaka bitubwira ko ingaruka. Rero si kubera dufite ingorane yuko tuba dufite icyo tuvuga kujya ku isi kuko ibintu biba muri Israel barashaka hariya ahantu urazi yuko ari ubutaka nyerana utakanyera nda kandi abantu bose ba abayisilamu uba abakristo n'ahantu abona utakanyera nda kandi ku bantu bemera mu mana n'ahantu ho kubaha cyane rwose urumva rero n'ikintu dukurikirana cyane rwose ntikibuze yuko tutitaho ibibazo byacu kuko natwe turafite ibigo hanze hari abavuga abantu batotegwa hakurya mu baturanyi hari wavuze byo muri Sudani yepfo Sudani nubwo no muri Sahel n'ahandi hose ni ukuri ngo bane sinke mugabo ntibuze ko tutafite icyo kuvuga ku bibazo biri ku isi.
Murakoze. Ndivuguruzwa murantunga fiston dufise kandi mura aste kana kandi uratwumva
ndabumva neza
uri he kana
ndi muri Kongo Igoma
ufise ikibazo waza icyumviro ubishikirize
ni ikibazo ndetse n'icyumviro
yego
nahera ku cyumviro no munsi ku ntambara iri kurabera muri Israel no muri Gaza navuga yuko Amerika hajewe ndayagiriza yuko iri nyuma y'amakimbirane isi y'uno munsi iri kuranyuraho nshobora kwibaza igihugu nka Amerika n'ubuhangange bwabyo n'ubunararibonye bwacu ko gishobora kujya gutangaza yuko Israel ifite ububasha bwo kwihora ego hamasira ko ikosa ariko amajambo Biden yatangaje ntiyarakwiye gutangaza n'umuntu umubaho ahuriya hanyuma ndaca nibaza ingufu za Roni ifite ingufu muri Afrika ese araba hano muri Congo nta ibiriko ibibera muri Congo bitandukanye n'ibibera muri Kene bibera ngaho muri Hamasa aho muri Gaza ariko hano hari abasirikare bavuga ngo na ba Monisco ariko kuva numva Uburusiya bwatera Ukraine ntabwo Roni irahaguruka ivuga ati cyarungitse ingabo uhagarara ibaye gufasha igihugu kugira kigarukane umutekano ariko muri Afrika byabaye ikiringiro ry'abo bazungu mu buryo natwe tudatahura ibyifirimo hanyuma icyo nosaba nk'icyumviro cy'iwanjye Amerika kubera ko yabonye ko ikigwanisho cyayo ni dolari iryo dolari ryabo iyo hateye akavuyo riduza ibintu byose nk'uno munsi ahantu herereye nta esansi iri kuratangwa nta mazutu kubera iki icyitwazo n'intambara iri kurabera Israel na Hamas ibintu byaduze byose mbega akabazo nsigaje kwishwa nyene ni iki gikwiye gukorwa kugira ngo abanyafurika izi ngaruka ziriho ziraba mu ibyo bihugu by'uburengero n'uburasirazuba bw'abazungu ntitugireho ingaruka mu kwirwanaho mu by'ubutunzi na cyane cyane ko Afurika yose ikoresha idolari mu bintu iza gusuma hanze cyangwa mu bintu ikenera byose banishwe nako cya Amerika ari idolari ryayiga nishumba cy'umutumire icyabyiyumvira ko kugira twe ntibidushikire ingaruka hanyuma Amerika yo ndayifata nka Faraho wa kera murakoze icyumviro cyanjye nisho
ndabashimiye
murakoze
mumwishure Lumumba
abagize ikibazo cyiza cyane nk'abanyafurika twari dukwiye gutorera inyishu mugabo ngira ndamwishure mu majambo make cyane matoya kuko urabona iyo habaye ibibazo mu bihugu bya kure bikatugira kwinjira kubera yuko twebwe tutatutikwije mu buryo bwa ekonomi mu buryo bw'ubutunzi twari dukwiye kugira umwimbu w'ibintu byose dukeneye ntituzerinze kuko mbega muri Afurika hari ibitoro hari ibihugu byinshi bifise ibitoro byimbwe nta kibazo cy'ibitoro twashobora kugira kubera ko muri mwayenori yariho ibitoro byinshi biva kuko habaye ibibazo ibitoro bica bigora gushika hano bica biduza agaciro ariko ni kuki toko imbiri bitoro duvise muri Afrika tutagira umwimbo mu buryo bwose Afrika ni iratunze cyane ku buryo ishobora kwikwiza mu buryo bwose nyimba rero tudashoboye gukora ngo twikwize mu buryo bwo kwimbira ibyo byose dukeneye ibintu byose bizokorekera mu ntambara bizokorekera muri Ukraine na Russia naho muri Moyen Israel Hamas bizotugira kwingaruka mbi
yavuze ngo America ngo kwabibona ngo iri nyuma ngo yamakimbirane ariko arabakwize niko mubibona
ibyo ndivyo bura kuko giye kuraba mbega Israel mu gushingwa yashigikiwe nande yashigikiwe n'abongereza n'abanyamerika kubera iki kubera bashaka ko Israel ikingira inyungu zabo mu bihugu bya Moyen Orient yasize kuno kuvuga mu Kirundi
akarere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi
iyo bakoze kuri Israel abanyamerika bacaba intervene ubwo nyene bacaba baba inyungu z'abanyamerika zicazi zikogwa ko nicyo gituma ubona iyo ukoze kuri Israel abanyamerika ntibashobora kubyihanganira kuko haba hari inyungu nyinshi mu byo bw'ubutunzi bwa Amerika bishobora guhungabana
murakoze dufise asari uratumva alo asari Teobar Hakizimana uri ku murongo uratumva
ndabumva
uherereye he Hakizimana
merereye Nairobi muri Kenya
ikibazo kimvira ubishikirize
ikibazo nari mfite ni iki ikibazo dufite ni Afrika yacu itazi kwitunganyiriza ibibazo kuri iriya ntambara iyo zibaye muri biriya bihugu kenshi na kenshi bararwana bakagira inyungu ariko twe gusanga ahanini biza bitugeraho ingaruka ikibazo ikiyigirwe na FT nuko abategetsi ba Afrika bari bakwiye gushaka uburyo bishakamo ibisubizo mu gihe ibibazo nka biriya ntambara zibaye muri biriya bihugu ntizikireho ingaruka cyane ikindi kintu kiriho icyumviro ni ukubona buriya Amerika buriya uruhande ishobora guhagarara ko runaka rushobora guteza ibibazo cyangwa bigakemura ibibazo buriya nubwo iriya Hamas yari iteye muri Israeli iyo ni ikosa n'ubugizi bwa nabi ariko gukemura ikibazo ikindi kibazo ntabwo ari uwo muti wari uhari bari gushaka uburyo babikemura mu buryo bwa diplomasi bitarinze kugira ingaruka cyane ku buryo n'iyi migabane yacu ya Afurika n'ahandi henshi bitugiraho ibibazo cyumviro cyanjye rero cyari icyo
murakoze
murakoze
tubise kandi asari uratwumva alo asari uratwumva
yewe icyo nagomba gushikiriza ni kujyanye n'ibyo ibyo mwavuze byerekeye intambara
alo ndabumva
nibijanye byerekeye n'intambara tukaba muri Afurika tuguma tubona ibiciro biguma byiyongera nk'ubaho duherereye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo asha iri turegeye intuza rya esanse cyangwa amazutu rigeze ku 5000 uno munsi ritoro rimwe ntitubizikeye intambara yatumye ibiciro by'amazutu byiyongera kuko ingorane ziguma ziyongera buri munsi kuva intambara itangure nibyo twagomba gushyikiriza ibyumviro byacu
ndabashimiye
yego ego merci
ambasaderi Ngoga gateretse wo kwishyura Hakizimana na Asari
ego babuze ibintu bikomakomeye kandi nibyo nk'icyambere babuze ati mbega kubera iki Afurika ikiyungunganya kugira ngo ibyo bihugu byose biguma biba ntibiduhitane nubabwira yuko nk'igihe intambara ya Ukraine yaba mu bumwe bwa Afurika bari bicaye baravuga bati hari ibihugu 11 byo muri Afurika bifite igitoro ati none ni kuko ibyo bihugu 11 bitoja hamwe ngo bishobore gufasha ibindi bihugu bisigaye byo muri Afurika uratu ku mugabane w'Afurika dufise ibihugu bishika 55 hamwe bakavuga bati ni gute tutoja hamwe ngo kugira ngo twikingire baca basanga muri ibihugu 11 aba ibihugu biraproduza petrol mugabo iyo gutandaza baenda kwirunga hanze mu mahanga urabibona baca basanga ni nk'igihugu nka 11 nicyo bakibishoboye umva baca basanga yuko ari ikibazo ikindi nacyo ni kubyerekeye imfungurwa Afurika ishobora
ashobora kugaburira isi yose mugabo ngaho kwiba turasaba imfungurwa abandi bantu rero nibaza yuko ariko aragera nibaza ko n'umugihe cya covid nyine twabibonye abantu batwibuka mu banyuma nibaza ko twitwa twikwiye kwiyunganya tukiyubaka nk'abanyafrika hanyuma tugatorera inyishu ku bibazo twe dufite twe nyine abanyafrika imana yaduhaye byose nacyo itaduhaye mugabo twama tuko turisamburira ko iminsi yose dupfa ubutegetsi dupfa bya moko dupfa iki ibyo bintu twari dukwiye kubireka kugira ngo twiyunganye tuje hamwe turabe yuko ibihuhusi byose biza biraba tutobikemura iki kibazo nacyo turaho turavuga ati kiri biko yabera hari yanye muri Gaza na Israel n'ahandi reka tubivuge mu by'ukuri ko biri harimo akarenganyo kadafite uko kwitwa mu mwanya hazo hariho umuntu udahakwiye isi adafite uburenganzira bwo kwiyunga ngo yiyubake atore indongozi yishakiye hazokoma hari intambara uno munsi ashobora gusenya Hamas hazovuga izindi Hamas zishik'ihumbi uno munsi batabonye yuko ubuzima bw'umunyaisraeli n'ubuzima bw'umunyapalestiniya yuko byingana hazovuka intambara ni nka twebwe muri Afurika twama twabibonye iminsi yose kwibaza yuko ubuzima bw'umuntu ari amazi aseseka bakayora ibyo bizama bitera uruhagarara rero harageze yuko kuri iyi si abantu batuje batekanye kandi babona kure bareka abo bohaguruka bavuga bati ibintu bikwira bigomba guhagarara kuko uno munsi umenga bahahambiye umusazi kuri iyi si kuko bumva gusa abantu bavuga ibyo guturira ibyo konona mugabo warondera bavuga igihugu ugasanga ni bake cyangwa baranuye cyangwa barumiwe ubwo rero neza ko hageze yuko abantu boja hamwe bakaraba ukuntu twiyubaka kuko ni ukuri tugeze mu bigoye mugabo iyo hari ibihe bigoye dushobora kujya mu kuzimu nk'uko dushobora kogorora murakoze
ego Asari yari yavuze ko ahatumbereye ngo ibiciro by'ibitoro ngo byiyongereye n'amazutu uko iyo ntambara izo mara igihe ikanashobora kubafisa amakenga bashobora kuvuga ko ishobora no gutandukira utundi turere mu buseruko bwo hagati bw'isi no hanze yaho n'ibintu abantu bwo kwitega ko ibyo biciro bizotegereza kuduga
cyane gose ni nacyo gituma nari natanguye ndiko ndavuga yuko iki kibazo cyo muri Israel no muri Gaza ntikiraba gusaba abantu babahariye muri kajya karere kicura batwese kuko iyi ntambara ikabandanya ntabitorera inyishu vuba ni ukuri bizotugora cyane rwose amaleta azenda kuduga ibiciro aduga ibiciro abantu bashagure abantu bashaguye bajye mu mabarabara hari uruhagarara ni ibyo navuze ni igishobora kutugira k'ingaruka zikomakomeye kandi nubwo twari tumerewe nabi ibintu bitabigase uko bimeze ndakubwiye yuko uno munsi ndiko ndakuvugisha hariho nk'ibihugu nka cumi byarabe biduga ibiciro by'ibitoro aho umva singwane bica muri Congo ni Burundi byarabaye ngira ngo no mu Rwanda naho nyene Nigeria novuga ibihugu bishika nka cumi n'ibindi birenga bose baduga ibiciro
murakoze mu gihe hari ayo makenga kubitegereza ibintu ko iyo ntambara ishobora gukwiragira mu karere ko mu buseko bwo hagati bw'isi nka Iran umushikiranganje ajeje imigenderanire ku munsi w'Imana yavuze ko Iran ngo itazoguma ireza amaboko ngo mu gihe Israel ibandanya gukora ibitero muri Gaza ngo ko ibintu bishobora izabyo byose bishobora gushika umwanya wari wose ayo makenga Lumumba hamwe byoshika ntawo byifuza nta numwe byifuza kwiyongwana kwiragira ko ikwiragira hose niko izo ngaruka mwari ko mavuga zitera zikomera kurushiriza ku bwanyu ni gacokogwa nti kwiragira
position ya Iran yenda yumva kuko bariko baranavuga ndetse yuko Hezbollah ishobora kuguruza yindi ntambara mu raruko bwa Israel kukurazi ko Hezbollah ikorera muri Liban kandi bashigikiwe n'abantu zene n'aba na leta ya Iran Iran irabishaka irashaka iyo ntambara ko irashaka kontevena mugamo ushaka kwibuza ikintu kimwe jewe uko ndabibona mwibuke ko Iran ifitaniye cooperation nguze na Barusiya mugabo kandi ugiye kuraba abanyisiraeli benshi bavuga nka 90% baje baturuka mu Burusiya mbega Putin arashobora gufasha ntuzenya Iran gutera ntuzenya gutera Israel. Icyo ni kibazo abantu benshi bari kubaribaza, bibaza yuko kubera abantu benshi baba Yahudi bagiye bava mu Burusiya ko ibyo Putin adashobora kubikora, kandi Iran ntishobora gutera ntuzenya Israel kwinjira mu ntambara na Israel itari kumwe n'abarusiya cyangwa abashinwa, kuko abanyamerika bo burazi ko bamaze kwerekana aho bahagaze bari kumwe na Israel. Rero sinibaza ko muri kino gihe ntuzenya Iran ishobora gushyigikira Hezbollah bagatera Israel kubera iyo mvo. Nibyashikanaho bishobotse ko Iran ifasha Hezbollah gutera ntuzenya Israel cyangwa igatera Israel yonyine, bazoba bari kumwe n'Uburusiya, bazoba bari kumwe n'Abashinwa. Murumva rero izo cibi intambara iteye ubwoba izo kwinjiramo ibihugu byinshi. Uko niko jewe ndiko ndabibona, ariko si niko ndabona ubu Iran izo kwinjira. Nibaza ko hazoba mu nzira za diplomasi bazoraba ukuntu bakarimo ibyo bintu. Nibaza ko ataragira ko iyo ntambara iza, naho twebwe mu buryo bwa Bibiliya twiteze intambara yitwa Armageddon. Izitinjira ibyo bihugu nibyo bavuga ko ishobora kuba intambara ya gatatu y'isi. Murakoze.
Murakoze. Tugaruke ku mirongo ya telefone, dufise Idrissa Bakungura, twumva.
Ndabumva neza, mwiriwe neza.
Duhamagarire, mwiriwe.
Mwiriwe hano Kigali mu Rwanda. Baje gushimira umuvandimwe watumiye. Ndabibariza utubazo dukeya nyine. Ni ukuvuga ngo urabona ko Israel ejo yarashe mu Misiri ho gisasu cyarayobye. Ihongera irasa no muri Dubai bisatse nanone. Ndibaza ngo n'umuryango wa Afrika urabona ko dufite ibihugu byinshi muri Afrika by'Abarabu nyine, nta kuntu nyine mwakwegera nyine ibyo bihugu byombi nyine mukareba ukuntu mwabifasha umutekano ukagaruka. Nongera nkibaza kuri Irani baramuka bagwanye na Israheli. Ndahita mbona ko ari amatiyo menshi azana esansi na mazuti hirya no hino. Ntibashobora kugufunga zira yari amatiyo esansi zikabura hirya no hino ku isi, ndetse bikatugiraho n'ingaruka muri Afurika. Ndabona ari iki kibazo nari mfite imbere.
Murakoze.
Yego, murakoze.
Tuse na Shirakera Alfred, uratwumva?
Yego, ndabumva.
Uri he?
Ndi mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cy'imviro?
Ikibazo biravugwa yuko iyi ntambara ishobora kuzakwira isi yose, ndetse ikaba yaba n'intambara ya gatatu y'isi yose. Ese mubona bishoboka yuko ibyo bishobora kubaho, byanyura mu zihe nzira kugira ngo bigende bityo? Murakoze.
Murakoze.
Yego.
Mumwishyura ambasadeur Fred.
Murakoze cyane rwose. Ibi benshi bavuze twari twabigarutse ko nibaza yuko natwe muri Afurika nyira ngo umuryango wo muri Afurika waravuze aho uhagaze. Mwisanzwe iki kibazo cya Palestine muri Afurika kihari kuva ubumwe bwa Afurika bugiyeho. Banashaka n'igihe cyose abakuru b'ibihugu bahuriye ngaha muri Afurika, bahuriye i Addis Abeba, baratumira umukuru wa Palestine Mahmoud Abbas Abu Mazen akaza akanashikiza ijambo ati kubera iki, kuko mu bihugu byinshi bya Afurika babona umenga ikibazo cya Palestine ni ikibazo cyo kwibohora, nicyo kwibohora kandi gisa n'ibibazo byo kwibohora Abanyafurika benshi baciyemo. Rero bamwe babishyigikira, mugabo ibihugu bindi byinshi muri Afurika nabyo byafite n'imigendere na Israel. Rero iyo hari amaleta muri Israel ari amaleta navuga yuko atari leta z'intagondwa, kenshi barashika bakumvikana bakagira intambwe bagezeko. Mugabo imwane twagize ubuhunye ni uko uno munsi muri leta ya Israel hariho abantu navuga ko afite ibyiyumviro by'abayisilamu, ibibazo yuko aribo bonyine bagomba kubaho ku isi. kandi bwe twa bonye bako aho muri Israel hanu gasanga ni bintu biduteye ingwane nyinshi n'abanyamerika n'abagora cyane gose kubabwisha kugereke Iran nange mwaza ko muje nabandi bibaza yuko buri ntambara abantu bose barayivuga mugabo nawo wayiteguye gute umunsi wakwitanye nta umenye ibivamo mwana nawe kwategura ngo bazugenda gukwinjira ngo bizagaza n'ibintu byose nta wuzi kubyovamo nta wuzi ko batazopfisha abantu benshi nta wubizi rero ikize no kurondera amahoro kandi nagira mpereze ngaha kuri iki kunagira mvuge nagira mvuge yuko ubuzima bw'umuntu wese ikiremwa cy'imana uba umwirabure w'umuzungu w'umukatolika w'umuyisilamu uba ubwoko ntumbazi iyo ari zo byose ubuzima bw'umuntu ni ikintu gihambaye cyane gusa kandi ikintu cyo gusomera njyewe kimbabaza gusubiza isaha sintahura ukuntu umuntu ashobora kubabazwa n'uko hapfuye abanyayisiraheli hanyuma ariko ntababazwe yuko hapfuye n'abanyapalestina umuntu ari muzima mu bisanzwe yobazwa n'uko hapfuye abanyayisiraheli akabazwa n'abanyapalestina kuko izo nzirakarengane zaguye mu bintu batashatse rero kubona yuko gushyika n'isaha urabye nko ku mbuga nkoranyambaga abantu baratukana bagaharira bati bose agashyigikiwe agashyigikiwe ubundi mugabo abantu ariko apfa ni abana n'ibibondo urabibona rero biragoye kubona yuko kumva inyine abantu bamaze iminsi basigaye biyumvira mugabo navuga yuko ukudasonera ubuzima bw'umuntu nibyo biri intandaro y'intambara kurusha ibi byose
nivyo nashaka mbaze Ildefonse Lumumba igihe hose habaye ingwano zose zabaye ku isi abahasize ubuzima wasanga abasivili atacyo bazira bikaba no muri Afrika niko bimeze ko na Afrika iri muri ibyo bice byo ku isi aho hari amatata atandukanye byibonekeje ko abasivili aribo bahasiga ubuzima kurushiriza muri iki gihe abantu kaba ariko arasinzikara muri Israel na Gaza nikihe mubona cokorwa amajambo aravuga bakavuga ko Israel kavuga ko izokora ibishoboka byose mu gihe iri kitera amabombe muri Gaza ikirinda kwica abasivile naho ivuga ko mu ngwano zose hari ababigwamwo nikihe mubona cokorwa kugira ngo izo mpande ziriko zitana mu mitwe ya Israel na Hamas bagerageze kubahiriza ayo mategeko mpuzamakungu bareke gusinzikaza birengeje abanyagihugu
ikintu cokorwa ni kimwe gusa iyo abantu batazi ko inosi hari uwayiremye kandi hari amategeko yashinze ngo bayubahirize ibyo bintu bizogorana kuko jewe nk'umuntu yemera Bibiliya hari amategeko Imana yatanze ajanye n'intambara kirazira kurasa umuntu ariko araguhunga kirazira kwica umuntu wafashe hari amategeko y'intambara abantu bategereje kubahiriza nkanatswe rero kwica umugore n'umwana n'umusivile abantu bari barekuriwe kwicana kurasana bari abasirikare ingabo kirazira kwica umuntu uzenya umusivile n'umusirikare muri kumuragwana wamaze kumufata kirazira kumwica kirazira no kumwica kumurasa igihe ariko araguhunga hari amategeko rero Imana yashizeho dukwiye kugaruka ko tukayubahiriza iyo tuyubahirije aradukingira kandi agakingira n'abantu rero icyo kogwa mbona kimwe abantu biragaragara ko cyane cyane iyo abantu baraba inyungu zabo ataraba inyungu z'abandi ibyo bizogorana sindaguhenda sindiko ndabibona igihe abantu batugaruka ku ijambo ry'Imana ngo bubahe Imana bubahe n'ubuzima bw'abantu nk'uko Imana ibiduteye ka nk'uko ambasaderi yabivuze ibyo bintu bizogorana
ku mirongo ya telefone dufite Nsabimana Alphonse Gikuche uratwumva uratwumva Nsabimana
ndabumva cyane
uduhamagaye uri he Nsabimana
muri Uganda mu karere ka Gasuru
ufite ikibazo baza batumire icyumviro ushikirize turabumva
n'igitekerezo nendaga kubagezaho ni uko nyenaga gukangurira nyina abantu bateze intambara kuba bajya bajya mu kiganiro ibintu by'intambara birasenywa ntabwo byubaka
murakoze
murakoze cyane
dufise kandi talent na tanayeru atumva Natanayiru watumva? Muranhunga, Frederic Salpongo, umureyo wiburega, uratumva?
Uraneza kamili hindi.
Uratumva, urihe?
Mrawa, ni Frederic Salpongo, huko muivuze ni mkodeka nga muna dame ya hivuri Rwanda.
Ego? Mufisi kibazo ichi mviro?
Bo, yedati gitekerezo.
Mugishikirize?
Mubikuri nkuko nkuko umutumindi wararimo bivuga.
Ah, turamutaye ku murongo wa telefone. Ambassador Fred wo kwishura ikibazo cha sabwe cha shikirizwe.
Mosha kwinyubuti sena kingitse n'icyo kibazo.
Nsabimana nibaza ko yari yabajije avuga ngo ngo hakwiye kuba ibiganiro ngo kuko intambara zirasenya ntizubaka
oya cyane gute ahubwo nagenda mushikire gute kuko mu byukuri n'ibyo bivugisha byose nta ntambara n'imwe muri kibazo byose biherera mu biganiro cyangwa tubivuga iminsi yose mugabo tuzi gituma batata byumva ibyo bintu n'izi ntambara zikuzira no muri Afrika zose zizohera mu biganiro rero abantu cyo bakora nuko boreka kudutesha umwanya no kwica ubuzima no kwica abantu bakicarana kuko intambara zose zigera mu biganiro n'ubu rero ni intambara nayo nyine zigera mu biganiro kandi nibaza yuko ahubwo n'igituma tugeze n'umunsi nuko abari batanga ibiganiro bararabye hirya bagira nko kumenga ibibazo zose byakemutse kumbe ibibazo ntibyakemutse turacyafite ingorane rero ibibazo byose bihezwa mu biganiro
mwavuze kugenya matata amazi gihe kirekire hagati y'abanyapalestina na Israel kandi aguma bandanya aguma ahitana n'abantu benshi kubganyu Lumumba ni ihe nyishu mushobora kubona inyishu yorama yotogwa kugira ngo ibyo bibazo bihagarare hagati izo mpande zibiri
jewe nk'umuntu akurikirana ibintu by'ubuhanuzi kandi abyemera ubuhanuzi Imana yatanze kuri biriya kuri Israel no ku isi muri rusange yaravuze ngo mu bihe bya nyuma hazoba intambara hazoba de catastrophe naturelle hazoba ibintu bibi ibyo bizoba bimenyetso byegereje umuzo wa Yesu Kristo ikindi Yesu Kristo azogaruka igihe urusengero rwa Salomoni rwasambuwe rutarubakwa oro aho kwari rubi niho hari moske abapalestiniye bubatse rero hariho rero kronoloji cyane ibihe Imana yagenye nabwe ko Imana yavuze ko azo ari intambara zo zihagarika iyo niyo position yanje nk'umukristu yemera ikijambo ry'Imana rivuga cy'Imana yavuga intambara ya Palestine na Israel cyangwa abarabu na Israel simbona ko zizohagarara igihe Yesu Kristo azogaruka no kwisi kuganza imyaka igihumbi murakoze
kuba impande zitana mu mitwe mu karere ko umusore ko hagati y'isi hagati ya Israel na n'umugwi Hamas izo mpande zitanga makuru atandukanye kubiriko biraba ngiye bitoroshe kuronka makuru yigenga ivyo se kibazo gikomeye na cyane cyane ubu amakuru akwiragira n'ibihuha ku mbuga ngurukana mu mwenye kubiba biriko biraba ku isi ambassadeur Ngoga
senda umbise neza byabicitse
nariko ndavuga ni kuba impande ziriko zitana mu mitwe mu karere ko musuye ko bwa hagati y'isi hagati ya Israel na n'umugwi Hamas kubona kuba amakuru atangwa kubiriko biraba muri iki gihe atandukanye kuri izo mpande zitana mu mitwe bikaba bitoroshe kuronka amakuru yigenga si kibazo gikomeye na cyane cyane ubu amakuru akwiragira n'urukuru n'ibihuha ku mbuga nkurukana bumenyi
ni kibazo gikomakomeye kandi biranumvikana kwera yuko nkuko mubizi buge intambara igwana ku rubuga mugabo no muri imyaka isigaye igwana n'ahandi mu kwiya propaganda mwese agashaka kugurisha ibyiwe ni kibazo kandi nibaza yuko mu mwanya azoba ariho izi mbuga ngurukanya bumenyi bizokwamaho ahubwo igihambaye nuko abantu bomenya aho bajya gukura amakuru y'ukuri byariho nibyo ntakiraba kuko birabye uravuga uti ibi bintu ni propagande kandi rero twese turazi yuko ibihugu bikomakomeye bishyigikiye Israel birafise ukuntu bikontrola ama ibinyamakuru hakaba n'ibindi bishyigikiye abanyapalestina nabo nyine bigashaka gukontrola ibinyamakuru bimwe bimwe urumva ni ikintu kigoye kandi muri iyi ntambara gusa ni mu ntambara zose kuba wagiye mbuga ngurukanya bumenyi cyangwa nkoranyambaga uko babyita bisigaye bigoye cyane gose kumenya ukuri n'ukutari ukuri mu bihe by'intambara kuko umuntu wese arabesha akabwira ibyo yishakiye
murakoze Alma uratwumva
ndabumva ijana ku ijana
uduteka muri he Alma
ndi Nairobi
ufite ikibazo ubaza icyumviro ubibaze
ego mimi tena saa kubaza
ego
kubera iki intambara saa kubaza ikibazo kimwe habuziki kugira iyo ntambara hagati ya Hamas na Israeli hagarare kandi uriko araba iriko yonona ibintu byinshi iriko yonona inyubako iriko yica abana batoyi uriko araba ari abana batoyi bo muri Palestine Gaza bariko barapfa hariho abanyamakuru barenga 15 bamaze gupfira muri iyo ntambara uriko uraraba hamaze kononekara ibintu byinshi abamaze gupfa ntawo baharura Israeli yabuze 1,800 Palestine imaze kubura hafi ibihumbi 4 nimba ntihenze none ntibogerageza uburyo Amerika ko mbona yashyizemo ingufu yose kugira hashobore kuba ibiganiro nakuntu Amerika yofata igashyira mu minwe cyane cyane ibiganiro reke kuguma itanga ibigwano ikerebwa Israeli bagashyira imbere cyane cyane ibiganiro kugira amahoro asangure kuboneka kuko nta kiza cy'intambara na kimwe ke mbona Israeli n'ibifite ingufu kurusha Hamas ariko bogerageza uburyo bwose bashaka kugira impuhwe z'abanyagihugu kugira umutekano usubire ugaruke hama bakoze ibyo baraho muri Hamas bakurikiranwe n'ubutungane murakoze cyane
ndabashimiye murakoze yari Alma Samuel ari ku murongo
ndabashimiye cyane
murakoze Samuel uratwumva
ko ndabumva
mufite ikibazo cy'icyumviro mu bishikiriza n'ingoga
ikibazo nibaza impamvu uriya mutwe amazi wafashe umwanzuro wo gutera Israeli kuri iriya tariki noneho nibaza ikindi kibazo kimwe nibaza impamvu nanone niba nta wundi muntu cyangwa se urundi ruhande rw'igihugu runaka rufitemo inyungu cyangwa se rufitemo uruhare rwaba rwarabigizemo kugira ngo Hamas ishobore gushotora Israeli cyangwa se inabitegure noneho ku rundi ruhande Israeli nayo ikaba ifite abayiri inyuma batumye bayibwira batigenda kubita umwanzi kandi kubita utababarira n'ingufu zose nk'aho bakababwiye bati ibintu ntabwo ari byo murebe ukundi kintu mwabwenza hanyuma mubashe gukemura ikibazo ntekereza ko ukurikije ukuntu ibintu byatangiye n'aho bigeze ubu ngubu nta garuriro kuko ibirwanisho barimo barabyegeranya intwaro ziremereye barimo barazikoresha kandi ugasanga biragira ikibazo mu basivile cyane cyane kuko imibare iri kugenda yigaragaza
murakoze
njyewe nibazaga nimba hari igisubizo cyaboneka ibyo ngibyo byo gutana mu mitwe bakabishyira
murakoze
ego
mwishure muri make Lumumba
ikibazo gihari kiko kiratuma ya kibazo kidakora ibinyishu cy'intambara hagati ya Hamas na Israel ni kibazo. Abanyisiraeli bavuga ngo hari ubutaka Imana yaduhaye dutegerezwa gutwara bwose. Hamas nayo n'abapalestiniya bakavuga ngo mwaje kudutera ku butaka bwacu. Bamwe bose rero abanyisiraeli ni bakavuga ati dutegerezwa kugira ingufu zose bari abantu tukabomora. Hamas nayo ikavuga ati ikibazo rero kiri ngaho. Erega abantu yaba bari bafite umutima wo gusangira ibyo bafite isiragutse, hari ahantu abana mu mahoro bakaba mu mahoro bagasangira ibihari, ariko umwe wese agomba kwigungira ko igihe rero wakiri abatware, abategetsi, abarongozi b'abandi babona ko ibintu byose bitegerezwa kuba ibyabo, ikibazo kizoba kihari. Rero jyewe sindiko ndabona navuze nti sindiko ndabona urabye abatware ba Palestiniya n'abatware ba Israeli n'ababashyigikiye, ndabona ibyo bintu ko birashobora kuzoronka agahengo gakeya, ariko intambara zirahari.
Murakoze, ndabashimiye. Imbere ko turangiza nagomba mbaze ambassadeur Fred Ngoga teretse ku bijyanye n'ibihugu byo muri Afrika, mwavuze ko ibiba muri kajya karere bigira ingaruka hose na Afrika, mwavuze ko Afrika itari na kure ya kajya karere ku museko bwo hagati bw'isi. Hari ibihugu byo muri Afrika nka Afrika y'Epfo yari yasabye ko yashikirije icyumviro cyo guhuza impande zitana mu mitwe yamara ibihugu nka Israel na Amerika byiyumvira ko Afrika y'Epfo ihengamye ihengamye ku Banyapalestina no mu Hamas, ariko Afrika y'Epfo iravuga ko kidashigikiye ibyo Hamas ikora mu gashigikiye Abanyapalestina n'ibyifuzo byabo byo kwishyira no kwizana. Mubona Afrika, ubumwe bwa Afrika buhagaze he kuri icyo kibazo? Icyo cyumviro cya Afrika y'Epfo ni cyumviro cyo gushigikira muri make?
Murakoze cyane rwose. Nari natangiye kubabwira yuko ubumwe ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika ikibazo ari ikibazo gikurikirana kuva kera, bivuye yuko ibibazo by'abanyapalestiniya abanyafurika benshi babibona nk'ukumenya n'ibibazo byabo. Twe rero twarashikirije amajambo ku byerekeye iyi ntambara y'ikiraba, tuvuga yuko inyishu kuri iki kibazo ari amaleta ibihugu bibiri bibana hafi na hafi kandi bikabana mu mahoro. Ibyo onye twarabishyikirije, turabudubana tubishyikiriza. Hariho abandi babibona ukundi muri Afurika, urabona na ibihugu 55 ngo uza bose mugabo muri rusange naza ko duhugije. Ikindi kintu nagomba kuvuga kandi ngira ngo nico nshamereza ko nagomba kwanza guhoza abanyotereli babuze babo ku itariki ndwi z'ukwezi kwa cumi. Burya bwicanyi bwabaye ni ubwicanyi bubabaza uwo ari we wese, kandi nibaza yuko abantu botahura yuko Hamas abanyapalestina, Hamas ni umugwi umwe mu migwi myinshi hari kandi yakoze ibara. Rero ntushobora kuvugira abanyapalestina ibibondo bicwa n'amagombe utabanje kwemera yuko n'abanyayisraeli babuze bafishije. Mugabo tukaje tukomeza tuti inguvu ziko zirakoreshwa, uburyo biko birakoreshwa bugara amazi babuze ifungurwa, n'urundi rwego kandi n'ibintu twese bari kwiye gutera ibyatsi kuko niho nyabwoko babivuga babyuma batagenda niko bisa. Hanyuma rero twebwe tukaguma tugaruka ku cyaka imyenda mu mwanya ubuzima bwa kiba muntu budasonewe ariho hose hajya kwamara amatati.
Murakoze cyane, ndabashimiye. Nshimire abatumire Fred Ngoga, ambassadeur Fred Ngoga Gateretse, umuhanuzi wa komisiyo y'urwego rw'umuryango w'ubumwe bwa Afurika rujejwe amahoro n'umutekano ari Addis Abeba ku mugwa mukuru wa Ethiopia, na Lumumba Ildefonse umumenyeshabutumwa kongera akaba akurikiranira hafi ibyerekeye politiki ari Bujumbura mu Burundi. Abatumire rero ndabashimiye, nshimire namwe mwese mukunda Radio Ijwi ry'Amerika n'ikiganiro muri Sanga bashoboye guhamagara bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ibyiyumviro. Namwe mwese mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika, ndabifurije ibihe byiza mu kurindira ibiganiro byacu biri imbere. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza.